Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Uyu munsi ni kwa gatatu itariki ya 12 ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2018. Tugiye guhera gahunda zacu ku makuru yo hirya no hino ku isi, turakurikizaho ayo mu karere k'ibiyaga bigari. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari ni mu Rwanda, abakiri bato ntibishimiye itegeko ryo kuzungura.
Iri tegeko ryarakwirengagije, ahubwo rihita riharirwa ababyeyi. Noneho rimaze guharirwa ababyeyi, twebwe nk'abantu b'urubyiruko twebwe tuburirwamo.
Uyu ni umwe rero mu rubyiruko rw'u Rwanda kuri iri tegeko ryo kuzungura. Naho mu Burundi ni muhumure, nta kibazo Tanganyika iteye. Turaza kumva Minisitiri w'Ubuzima w'u Burundi Dr. Ndikumana abisobanura. Mbere yo kujya mu biyaga bigarariko, mureke Aloyizi Bigirimana abanze atugeze amakuru hirya no hino ku isi yaduteguriye. Waramutse neza Aloyizi.
Waramutse Thomas, ndamutse n'abaduteze amatwi. Turahera muri Amerika, Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yashikirije ko leta yiwe yiteguye kuba hafi no gufasha ababangamirwa n'igihuhusi gikomeye kivanze n'imvura kitezwe mu bumanuka ubushira ubuseruko bwa Amerika ku nkengera ziba hari Atlantike. Icyo gihuhusi cyataziriwe Florence, kivugwa ko kizoba gifise umurindi w'ibirometero 220 ku isaha imwe. Abagendereza ibihe bavuga ko amareta ya Carolina ariyo azotangura guterwa mu ijoro ryo kuwa kane cyane kuwa gatanu mu gitondo, bigashoboka kandi ko n'amareta ya Virginia, Maryland, Delaware na Washington DC afise amahirwe make ariko yo gushikirwa. Abanyagihugu barenga umuriyoni nibo bamaze guhunga amareta ya Carolina ya ruguru y'ubumanuko hamwe n'ubumanuko bwa leta ya Virginia. Abahinga bavuga ko iki gihuhusi Florence gishobora kuba igikomeye cyane kizoba giteye amareta ya Carolina mu kiringo kirenga imyaka 60. Papa Francisco azobonana n'abarongozi ba Ekleziya Katolika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi wa kane, ni nyuma yaho papa yagirijwe kuba yarirengagije ibyaha by'ubusambanyi byagirijwe umukardinali w'umunyamerika, agayo makuru akaba atangazwa na Leta ya Vaticano. Papa Francisco kushika ubu ntacyo aravuga kuri ibyo byagirije. Ekleziya Katolika mu kwezi k'8 yarashikirijwe raporo yaho abapadiri barenga 300 bagirizwa ibyaha byo guhotera abana barenga 1000 mu kubasambanya muri Leta ya Pennsylvania muri Leta Zunze za Amerika mu kiringo cy'imyaka 70. Ekleziya Katolika muri Amerika ku munsi w'Imana nayo yashikirije ko icyo igiye gushira imbere ya byose ari kurwanya abasambanya abana bato, ataraho ngo ibikorwa byo kwamamaza ubutumwa, gufasha abagoye hamwe n'inyigisho nabyo nyine bishobora kubangamigwa. Muri Afrika, igihugu cya Zimbabwe cyatangaje ko kiri mu bihe bidasanzwe by'ikiza cya korera ku murwa mukuru Harare, inyuma y'aho abantu 20 bafiriye kubwo kunywa amazi yanduye imigera. Umushikiranganji w'amagara y'abantu Obadiah Moyo avuga ko abanyagihugu barenga 200,000 ari bo bamaze gufatwa n'icyo kiza cya korera. Tukiri muri Afrika kandi, umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu uremanga ko ari wo wakoze igitero cy'ubwiyahuzi cyabaye ku munsi wa mbere ku cicaro gikuru cy'ihinguriro ry'ibitoro ry'igihugu cya Libya riri ku murwa mukuru Tripoli, nk'uko bishikirizwa n'ibiro bya Leta Zunze za Amerika bigenzura abakora iterabwoba. Abakozi babiri b'iyo kompanyi barafuye, abandi 10 barakomereka, batatu bagavye icyo gitero nabo barishwe. Ishirahamwe mpuzamakungu ni rivuga ko riteye ivyatsi ico gitero c'iterabwoba. Amake ni itorakanizo ry'amakuru y'umuhari wa leta ya Kiisilamu cyatangaje ko ico gitero cyagabwe ahari inyungu z'ubutunzi z'amareta yise ayabicanyi. Kuvaho Muammar Gaddafi agandaguriwe mwaka w'2011, Libya camye mu ndyane zishingiye kuri politike gushiku. Ahandi havugwa ibitero by'abiyahuzi ni muri Afghanistan, aho ejo kuwa kabiri mu buseruko bw'icyo gihugu igitero cy'umwiyahuzi cyahitanye ubuzima bw'abantu abandi bashika amajana abiri barakomereka. Uwo mwiyahuzi yatumbereye abari mu myerekano muri district ya Mohammed Dara mu buseruko bw'intara ya Nangarhar. Abantu bashika kuri 32 barishwe, abandi barenga 128 barakomereka igihe iyo bombe yaterwa muri abo bantu. Nta muharuri yitirira ico gitero, ariko umuhari wa leta ya Kiisilamu niwe wagavye ibitero bisa nk'ivyo muri iyo ntara muri kahise. Naye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yasabye jo kuwa kabiri impande zirwana muri Siriya kwirinda intambara mu gisagara cya Idlib. Abanyagihugu bashika ku 3 million nibo baba muri ako gace ko mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Siriya. ONU yama yagabishije ko hashobora gufa abantu benshi mu gihe izo ntambara zokomera. ONU igereranya ko abakora iterabwoba bagera ku 15,000 bari mu banyagihugu muri Idlib, ariko kurwanya iterabwoba ngo bidasigura kutubahiriza murambabari amategeko mpuzamakungu. Kuwa kabiri nyene inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi yarakoranye itumweko n'Uburusiya mu ntumbero yo kwihweza aho ibintu bigeze. Turukiya gitangaza ko kimaze kwakira impunzi z'abanyesiriya zishika ku 3.5 million. Mu kurangiza naho Ethiopia na Eritrea barafunguye imipaka yabo yo ku butaka yari imaze imyaka 20 ifunzwe n'imihango yarongowe n'umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed hamwe na perezida Isaias Afwerki wa Eritrea.
Aloyiz rero urakoze inshuti zacu yaramakuru yo hirya no hino ku isi. Murumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari rero mu Rwanda abakiri bato barinubira ko nta tegeko ririho rihatira umubyeyi guha umwana we 8. Umunyamakuru wacu i Kigali Asumta Kaboyi araduha ibisobanuro birambuye.
Mu Rwanda itegeko rigendanye no gutanga 8 rivuga ko umubyeyi azajya awutanga ku bushake bwe kandi akabikorera umwana ashaka. Iri tegeko benshi mu bakiri bato bemeza ko ryaje kubakandamiza ahubwo rikarengera ababyeyi. Uyu musore avuka mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru.
Iri tegeko ryarakwirengagije ahubwo rihita riharirwa ababyeyi. Noneho rimaze guharirwa ababyeyi, twebwe nk'abantu b'urubyiruko twebwe tuburizwamo. Nk'ubu urugero ushobora kugira papa akaba ari igisambo na mama akambyara ari igisambo, bitwiye nabo imico yabo yo kugira ngo uwo mutungo bawigwizeho. Noneho babaza 8 bakumva batawumva ngo ibibaho ngo ubureta ngo yemeza ko umwana agomba kwishakira iki.
Nubwo abana bakomeje kuvuga ko iri tegeko ryaje kubabangamira ndetse bagashinja ababyeyi kubigiramo uruhare, ababyeyi bagaragaza ko ntacyo bakwima abana babo kuko ntacyo bafite.
Murabasha guha abana iminani ku masamu?
Nta yoreta ku mwigisha, nuko mwigisha yaba ararangije ubwo 8 rw'akabaragubonye.
Nta nihari.
Abana mubagenza mute?
Nuko ishakisha mwigisha kishakisha leta yavuze ko umwana ni ukumwigisha yagira imyaka 18 atigwariza. None sinamuha ngo asigara henge, ngomba kumwigisha yamara gukura atakwiga kipa agasiriza kishatse
bitamo kugasamba se kugabanyeho.
Nanjye nta komfite.
Iri tegeko rishya rigiye kumara imyaka 2 rigiyeho, hari abavuga ko ryatangiye kubagiraho ingaruka. Ingero twakuye mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru zigaragaza ko ubu abakobwa benshi batagikobwa kubera ubukene bw'umusore umushatse.
Inkwano zarabuze koko kubera amafaranga yabuze.
Ibyinkwano byavuga ko ikarisa amafaranga ngubu umuntu utarize ni ugushaka ati k'ubuyede umuyede akorera amafaranga icabi sibyo. Kandi wa muyede w'umuhungu w'umuyede iwabo nta bushobozi babugeze gute buhari, urukumva ubwo nayo icabiri ni ugucugana uwo munsi gucugana n'iposho iki ni ngwano nyine no byava kure twarabyihoreye ngwano ahantu yawe
jewe wanje jewe twarumvikanye jewe twararajyanyaga jewe ndamukunda, ariko njye mbona ubushobozi bwo kuvuga ngo njyewe ndamaza gukora kuresha zuka tujya nzaza kugutwara iwanyu bona bitancogokera
nguburiyo ndiye umubigunda bakijanye abakabere
oya hari nigiye numubyeyi abona ko umukore nta bushobozi yakugira ngo umukobwa gumaho nyene akemera nawe akamushingira
Inteko Nyarwanda y'ururimi n'umuco igwa ko kugeza ubu umunani utagitangwa nk'uko kera byakorwaga Dr. Nzabonimpa Jacques ushinzwe umuco muri iyi nteko avuga ko muri iki gihe ababyeyi bafite icyo batanga bagitanga ariko iyo bakibuze nta tegeko baba bishe Nzabonimpa avuga ko ibintu ubu byahindutse ko umubyeyi akwiye kwigisha umwana we kwifasha
twebwe nko mu muco turebaho igihe kiri kugenda kigana aho kigana nuko yasamba itagomba gucibwa mu utuntu tw'uduce tudafashije muri kino gihe Benshi bafite isambu ingana n'aho yashyira ikibanza icyo kibanza rero 20-30 arajya kukiraga arakiragamo agicamo uduce tungaye kugira ngo niba afite abana 2-3 buri wese abonemo igice ibyiza rero ni uko kumva ko hari ibyo ababyeyi bagomba abana kubamenyera uburere kubamenyera ibyo kurya kubamenyera mbese akamugira akamuha akamugira umuntu nyamuntu noneho n'abana haba hari ibyo bagomba gushyiraho akabo nyine ahereye kuri wa murage umubyeyi niba ari ukumushyira mu masomo mu mashuri niba ari uku mbese kutuma amenya ubwenge akaba yakwibeshaho
abasesengura iki kibazo basanga amategeko atari yo yarangiza iki kibazo ahubwo ababyeyi bakongera gusubira ku nshingano zo kubyara abana bashoboye kurera ibi ngo bizakemura ikibazo cy'abantu benshi ariko ubutaka bwo bugakomeza kuba buke Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Banyanyi b'Ijwi rya Amerika. Uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet, mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya 255411 kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu cenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254-5953-94 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1-351-99-5-85 Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Burundi muri komine Gatara mu ntara ya Kayanza, ibiti bitewe mu ndimo bitera amatati mu banyagihugu. Umunyamakuru wacu Fidelite yishatse aratubwira impamvu.
Igituma ibyo biti batera mu ndimo bikwega amatati nuko bituma isi tituka ikiyatewe n'ikimere nkuko tuvyiganirwa n'abanyagihugu ku mutumba muhingira
usanga hamwe hari cya giti ikindi kikaba nkahajya we wurimye hasa n'intumo nta na kimwe kandi no vyige muri wa murima wawe
ese giti bena aba bose twe duhererekana igihe barasakangije none ubugiye gutera akajumu gatera umwaho ntunaga kubera imizi ikijya mu bwa butumbo gasanga bunganaga nakuru nacyo hasoroma mukonye n'ibiti wewe ababoko yuko cyo kwikurishiza amafaranga ntagutrahomba
gose. Mubateye ibiti mu ndimiro hari abatwiganiye ko basanzwe bazi yuko vyonona isi ariko bakavuga yuko atakundira ubigire.
Matongo y'ubu yaraze urabona hajewe nishireko mfisa hagapande ndakanagara ari gatoyi nkagatera n'ivyo biti. Aho rero mpejeje kwicira nabi mugenza anje ari ngaha ku ruhande. Jeho ndungu kwa kwa shagiti huko kizokura nkagicana je nkagigurisha. Mugo umwe mugenzi wanje ntakinasubira kunoba. Yego.
Niho nuba wiciyeweho.
Jeho nuko mva mu nkakino bako ari kiwe gukinguriye nkaronka naho gafaranga mugo wa wundi wewe ntacanoba.
Ukaba mwaka 2013 ni ya mbere ifise abantu benshi mu Burundi bwose bikemezwa na Ayimpa Apolline umuhanuzi wa Musanira jeje uditerambere.
Ni komine ivyo kuri iboneka ko harimo abantu benshi triko twababa ingo 16,600 47,477 abantu muri komine yacu na 953 ku kilometero kwadrat ku bwacu turabona ko hari biharo byinshi cyane byo kuri turabona ko abantu ari benshi gusanga hari kibazo mu matongo isi ndimwa yaragabanutse cyane
nzeyimana Salvatore mu fundi w'indimo yakukurutse amazi y'imyaka 30 mu kazi aremeza ko umukaratusi utarekuriwe kubara n'indimo.
Imikaratusi nikeneye kubana n'indimo kuko imikaratusi twoyita igiti cishaka bisha bisigura yo yuko umukaratusi utegwa mu murima wawo inikuma kirazira yuko cy'umukaratusi kija mu ndimiro zibitegwa mbumbaro ariso gituma ubona abanyagihugu yidodomba yuko badashaka umuntu abaterera ibiti impande y'imirima ariko wewe yabiteyeyo abimpande yiwe aba abakoreye kutari
abo barinyi abangamiye n'umukaratusi bavuga ko icokorwa ari uko yotujwa mu mirimo iruhande yabo.
Ibintu bibereye nuko ibi biti cyane cyane imikaratusi nuko vyorandurwa bikava mu ndimo turimamo ibiharage no mu bitoke bikavayo hanyuma ari ibyo biti bikegera ahantu hameze nko hakanyopfu nko haguru y'umwonga kikihariza cyonyine hamwe atabandi bantu baza kurima y'uduharage n'imyumbati.
Amakuru dukura ku barongoye intwaro ku mutumba wa Muhingira amenyesha ko bagomba bahimiriza abanyagihugu basaba kurandura imikaratusi teye mu mirima ariko ku bwabo ntivyama vyoroshe. Mangira mbona Leonard agira kabiri ku mutumba wa Muhingira
burya abanyagihugu nako bagenda bagora burya twe turi mu ntwaro bigera bitugora no kuvuga iyo mikaratusi baragira baduhimiriza abategetsi badukuri atwishikiza abanyagihugu no kuvuga muri misiri heje twe tugira bihimiriza kugira ngo bayikure cyane cyane ahantu bita mu myaba ahantu hashe gutungwanya igihugu
guhimiriza ni kimwe kumvirwa n'ikindi
bamwe bamwe bashoboka bibagora ko badashoboka kubitegera kwibaza kuri muriko bagirira nabi ubwo abantu bagwiza atungwa nibo bagenda batugura n'abanyagihugu bato bato akunda kutwumvira
aho mu 13 indimo zatewe mu biti ni marugwa abafundi b'indimo bahamagarira abanyagihugu kwijukira gutera ibiti bisanzwe bibana n'ibitegwa abakavuga nk'igereveriyo kandi bakabasaba gutera n'imwe kugira ngo ibitegwa mu mirima yabo byisanzure ku mutumba Muhingira komine 13 mu ntara Kayanza Fidelite Ishatse Jugi Amerika.
Tugume mu Burundi imiryango irenga 400 yo ku Kiyange muri zone buterere ya komine Ntahangwa mu gisagara cya Bujumbura bari mu kaga kubera imyuzure y'imvura imaze iminsi igwa. Umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka aratubwira uko babayeho.
Muri karitiye Kiyange imwe muri iyo miryango yahuye n'imyuzure iracari mu mahema kugukiri kwirasanduriza abo amaganya ni menshi kuri iyo miryango iba hafi y'uruzi Gasenyi wataye inzira mu kwezi kwa kane no kwa gatanu uno mwaka baracibuka ivyo rwabakoreye bafise ubwoba kubwo ruzi rushobora gusubira guta inzira bafatiye kukuntu rwaziriwe ngo rwaciye mu kwisesa rukonona amazu n'imirima abayaze n'ijwi rya Amerika bafise ico basaba
ngo akwere nitwereka kutabwira kandi bwishi cyane kuko urabona waraziru atikiza utikiza imirima amazu yacu turabura aho turara habwo turashima ashinga nabi batubaye hafi kweri baraduha aho tuba turagira ngaha kuba turaba
twabonye ko bataruye bazibiye ngo maze nashobore kurengana bijya bikorwa bakoze birabahumuriza ko rutazosubira kurengana.
Oya ntibiduhumuriza kweri hayo zosubira kuko ukuntu ruhora mbona rwuzuye ashe ruho zomena kweri
turafise ubwoba bwose kubera imvura iguye uruzi rusha rwuzura kandi nabo bavuze ngo barazibiye ntaho bwigeze bazibira bagize ibintu by'ibiti bashira hagati ariko turafise ubwoba ko ruje rwuzuye ari guhisha ibiti bidosha bigenda rukasha kugira kandi rugatera muri Kiyange ahubwo gikuru bari bakwiye kuzozara nk'imashini bakarabengene badufasha bakahazibira hajya ahantu neza kugira ngo ndusubire kongera gutwagwa nico twokwifuza imashini zikaza zikahazibira kugira ngo idigiri duge bashirehe ibintu bikomeye kugira ngo uruzi nirwaza hiruce rucahaha n'ingene rwamenera.
Umukuru wa karitiki yange ashima ariko ibikorwa byakozwe mu kuzibira amazi y'urugo ruzi rwari rwarenze inkombe. Patrice Sibomana anakengurukira abahuye n'iyo myuzure basanurizabo
n'ubu rero turabise makenga mu gihe imvura no munsi yogwa kuko amadige yose yaramaze guhera nahajye nyine rwameneye rutera Kiyange ya mbere naho nyene nuko nyene umusenyi bahasize bajya babageje gufufahaza n'ubu nyene ruzi go kuzura sura gutwagwa ukiza kwinasare kandi dufite ubwoba bwinshi cyane ko imvura igiye kuko atakirakogwa simusubane iyo abenegihugu bacu bagiye kuja narije batwe twaronsaba abagenzi abasanurira abo muri Caritas amazu basura baba mwukuntu kugeza no sabara cyabo mbahema mugabo twaronsaba abasanura amazu ya yabomotse ariko rero bari kwa dusanura atakirakogwa mu ruzi mutimbuzi nuna musi n'izo nzu zo imfagusa se zibomoke
uwo mutegetsi wo ku rwego rwo hasi nabo nyene afite akamatera kugira uruzi Gasenyi nirusubire gukora ibyo gwakoze mu rushanda ruheze.
Icyo twosaba cya mbere iyo twibwije gukingira impanuka nuko goshika kwa rya ruzi rugakora ibishoboka byose muri mwaya mutu rusigaranye ruzi utaruzura kugira ngo ziya nkombe zago bazagure bonge uruzi barasubize hasi bisubire urugendo nko gwaguha rugenda kera mpombe nazo bazagure hakujya no hakuno kugira ngo ntisubire gutera mu bene gihugu no kwibwa cinega ca Bujumbura.
Abakurikiranira hafi ibidukikije mu Burundi bavuga ko mu buterere canke n'ahandi hakunda guterwa n'imyuzure hatanzwe amatongo yo kubakwamwo hatisunzwe amategeko kuko hari mu bibanza bijaga mu gisata kijeje gutabara abakirongoye bakavuga ko hamwe hamwe abanyagihugu bokwimurirwa ahandi mu ntumbero yo kubakingira ariko OPCE anise nibaruta ica baba curongo ico gisata avuga ko ari kibazo cyo kwicarirwa nabo cega
ibi nariko ndavuga ni ikibazo cyo kuzokwigara ubushakanje bw'umutekano no kugwanya ibiza ico gikorwa bugifatanya n'ubundi bushikiranganje bwinshi nimba ari kuzokwimura abantu hazozamwo ubushikiranganje bujejwe ivy'amatongo hazozamwo ubushikiranganje bujejwe intwaro bagira bati aba bantu nimba ari kubimura tuzobimurire hehe ico kibazo rero giri mu minwe y'ubushikiranganje bwinshi nimpaka rero ubwo bushikiranganje buzokwicara kugira ngo butore umuturama w'ico kibazo
cyabanye cyihange gusa bafise ubwoba ku myuzure ishobora kubatera ku mutasuro abo mu buterere bwa kabiri nabo nyene bafise ubwoba bavuga ko uruzi gasenyi ruriko rukatishwa kugira gwisese mu ruzi kinyankonge rwahora rutera imyuzure muri iyo quartier bakavuga ko amatagikozwe ibintu bizunyuka kurusha kugenekerezo ya 30 ukwezi kwa gatanu n'umwaka wa 2018 umuryango utabara imbabare mu Burundi kwa huje watangaje ko abarundi bagera ku 180 aribo bahuye n'ivyago kubera imyuzure ku rwego rw'igihugu Bujumbura Evariste Nzikubanya nka ijwi rya Amerika
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu
ingende hano Kampala Uganda
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Muri iyi minsi amazi y'ikiyaga Tanganyika yahindutse icyatsi kibisi, abaturage benshi bibatera impungenge. Baribaza niba nta ngaruka mbi ayo mazi ashobora kugira ku buzima bwabo no ku mafi. Umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu Dr. Tadendi Kumana arahumuriza abanyagihugu mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Dr. Ndikumana aravuga ati birasanzwe mwihangayika.
Nivyo koko yuko mu kiyaga cya Tanganyika harabonetse ko amazi yahinduye ibara aho asigaye asa n'urwatsi rubisi. Ivyo rero ntabwo byotera ubwoba kuko ibintu bishikana cyane cyane iyo ikiri heze kenshi biva ku mukuba w'amazi ajya n'amazi yo munsi ya dude ko muri Tanganyika ari ikiyaga gifise novuga uburebure bunini uvuye hasi. Ijya rero ntacyo byica kuko hariya munsi y'ikiyaga mu bisanzwe niko haba hasa, hajya n'ibintu novuga bisanzwe biri mu mazi itama alge, ivyo nazo nta ngaruka mbi bigira ku buzima bw'abantu kandi no ku buzima bw'ibikoko bisanzwe biri muri Tanganyika nk'amafi ntangurane n'imwe, ahubwo bituma n'amafi agwira. Nta kibazo rero kihari, abantu barabandanya bakoresha amazi kugira rezidezo isanzwe iyatanga, nta kibazo na kimwe kirimo kuberekeye amagara ya bene gihugu.
Uretse amazi se atangwa na rezidezo abayavoma bayakuye mu kiyaga ubwabo nta ngaruka bifite?
Mu bisanzwe amazi y'ikiyaga Tanganyika iyo bayakoresha bategerezwa kuyahingura bakayateka, na cyane bajya ba bene gihugu bayakoresha bakayanywa. Umucafu si rijya bara, ni umucafu bavuye mu mihana hajya abantu bari impande y'ikiyaga bivuye ku mucafu uvuye mu mazu n'ayahandi. Kuri rijya bara ryabonetse ni amazi yo munsi cyane muri Tanganyika yaduze, hanyuma ayatwara tubona hejuru nayo akajya munsi kubera imiyaga ivariya muri novuga mu bumanuko uvuye hariya Burungu uvuye muri Zambia, amazi yari hejuru yagiye munsi. Aho rero ku bijyanye no gukoresha amazi ya Tanganyika babandanye bakurikiza za mpanuro bari basanzwe bahabwa z'uko amazi mbere y'ukuyanywa barinda kuyabiriza kubera yuko bataba baronse bujya buryo rezide zifise yuko kuhingura amazi kugira ngo bayaronke asa neza. Mugabo bivuye kuri kujya babona rya bara, nta kibazo na kimwe biteye ku buzima ku magara ya bene gihugu.
None se bwana ministre, abarobaga mu kiyaga Tanganyika bakomeza bakaroba nta ngaruka bifite ku mafi baramutse bayariye.
Nta kibazo na kimwe, ahubwo bizotuma amafi agwira kubera bijyabara no kwerekana ko harimo ingaburo nyinshi ziba zije gufasha ibinyamuzima biri muri Tanganyika.
None muri make ni kimwahaho nk'inama abadukurikiye muri uyu mwanya bari bafite ikibazo cyari riya baragi cyatse kirisi ku mazi ya Tanganyika.
Icyo namenyesha abene gihugu baba ku nkinga za Tanganyika nuko botekana bakabandanya bakora imirimo kuko bari basanzwe bayikora, hanyuma bijya baranko mu minsi muntu bimwe bizaba byahindutse basubira abona amazi kujya horasa mugabo se kuvuga ko ari ubucafu, ahubwo no kuvuga yuko na amazi ari hasi cyane yaduze hejuru bivana n'ingene ibintu byerekeye imiyaga bigenda. Ni kiyaga navuga urana kuva ngahe Burundi ukamanuka gushika hariya muri Zambia ni harehare, hariho rero mikuba y'amazi ituma amazi yari hejuru aza munsi, ayari munsi nayo akajya hejuru, yandi ntangura nimwe biteba babandanya no koga baroga ajya amazi, abaroba babandanya baroba bikurikije amategeko basanzwe bahabwa n'ubushikiranganji urimye ubworozi hamwe n'ibidukikije, hanyuma nta kibazo na kimwe biteye kubyerekeye amagara y'abantu.
Nyako bahabwa na ministre, ndabashimiye cyane kuhumuriza abanyagihugu. Murakoze cyane.
Namwe murakoze.
Shuti banywanyi, namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2, mwatwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Radio Ijwi rya Amerika, radio ya. Radio Ijwi rya Amerika. Noneho ni ikiganiro Amerika na kubyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Amatora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aba mu ibanga, ariko burya siko byahoze kera. Ikaze mu kiganiro Amerika na. Mu 1888, umujyi wa Louisville muri leta ya Kentucky mu burasirazuba bwo hagati bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika niwo wa mbere na mbere wakoresheje itora ryo mu ibanga. Kugeza icyo gihe abantu batoraga ku mugaragaro mu gihugu hose, umuntu yavugiraga hejuru mu ruhame watoye, ariko byateraga impagarara, inzangano ndetse n'amahane mu baturage. Louisville yise iryo tora rishya Kangaroo kuko yari yakuye urwo rugero rwa bene iryo tora mu gihugu cya Australia, iwabo w'inyamaswa yitwa Kangaroo cyangwa se Kanguru mu Gifaransa. Nubwo ariko uyu mujyi wa Louisville ari wo wa mbere na mbere wakoresheje itora ryo mu ibanga, leta urimo ya Kentucky siyo yabimburiye izindi leta kuyakoresha, ahubwo yaje kuba leta ya Massachusetts. Ubu buryo bwakwirakwiye vuba vuba cyane mu gihugu cyose, ariko nyamara Carolina y'Amajyepfo niyo leta ya nyuma muri leta 50 zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeje itora ryo mu ibanga hari mu 1950. Abahanga mu mateka ya politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ko ingaruka ya mbere y'itora ryo mu ibanga ari ukugabanuka kw'abaturage bajya gutora. Mbere abajyaga gutora barengaga kenshi na kenshi 80%. Itora ryo mu ibanga rimaze gukwira mu gihugu, batagiye kugenda baba bake bake kugera aho muri iki gihe abari hagati ya 40% na 50% bajya gutora rimwe na rimwe, naho abari hagati ya 15% na 20% bo ntibajya banatora na rimwe bibaho. Ku rundi ruhande ariko, aba bahanga mu by'amategeko ya politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bemeza nanone ko gutora mu ibanga byahinduye byinshi mu buryo bwiza muri demokarasi, kuko byatumye abantu bigirira icyizere kurusha mbere. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije, ndabashimiye cyane. Inshuti z'Ijwi rya Amerika, ibiganiro birakomeza mugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika. Murakarama, mugira umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.